Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiri wame sebakuzi wa radio Inzamba agateka kawe. Sangwa ikaze wa makuru ya chokuru wa gata tu. Turikigine kerezo jan gata anda tu muka karon. Umaka wimbiri na milongi na kabiri. Ayonayo agizwe ningingo ngunguru zikurikira. Ukene kubifungu kwa mumabo hero hamge no kutigenga kutungane. Kubafungwa ni bimwe mu ngorane abanyororo bafise biro matohoza yakozwe n'ishirahamwe Akad Burundi gishinze kugwanira agateka kazi na muntu uko tuza kubisanga mu cegeranyo ca Akad Burundi cyo kuva mu kwezi kwandamukiza kugeza mu kwezi kwa ruheshi uno mwaka baradomwa ko urutoke n'abanyagihugu ko bari inyuma y'ubunyonyezi bw'imizibukiro y'umugambi wo kubaka urugomero kuruzi kiraza abo nabajejwe intwara bo muri commune Muhuta iri mu ntara ya Rumonge twari bateguriye murano makuru na mu ntara ya Mwaro muri commune Nyabihanga haravugwa gushaka gufukafuka amatohoza y'umwigisha apfunzwe yagirizwa gutanga ibibazo kubanyeshure no kurya igiturire kubera sanswe ari mu mugambwe CNDD-FDD ibiteye amakenga abarezi basaba nyabuna ko uwo yagirizwa icaha yohanwa hisunzwe amategeko mukanya n'inkuru imwimwe ukwayo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru tuyahere muyavugwa mu gisata cakateka kazi na muntu ihohoterwa ryakiremwa muntu kutaronswa uburenganzira bwo kuvuzwa ubukene bw'ifungurwa mu mabohero hamwe n'ingingo za sentare zidashigwa mu ngiro ivyo nivyo biri mu cegeranyo cishiramwe ya Rukristu Akad Burundi cyo kuva mu kwezi kwanda mukiza gushika muri ruheshi uno mwaka. Jean-Claude Nihurumusa arongoye igisata cy'amategeko muri iryo shyirahamwe avuga ko bimwe mu byo basaba leta harimo kubahiriza uburenganzira bw'abanyororo mu kubavuza no kubaronsa ibifungurwa bikwiye. Kurikira Jean-Claude Nihurumusa.
Cyo duhera ko rero no gushima ko mabohero basuye kugururira abantu badakora ababa bakabasuhuza ivyo birafasha cyane ku buzima bw'abanyororo mu bijyanye rero niho hote bw'abanyororo twarabonye yuko mu mabohero mwamwe byagabanutse mwe biboneka wo rushima nkuko tubona mu mabohero rya Mpimba mugabo ihohote rikaba ryicigaragaza mu mabohero amwamwe n'ibohero rya Ngozi amwe n'ibohero rya Rumonge mu bijyanye nuko abanyororo batoroherezwa no kwivuza twavuga abanyororo bakurikiranwa ku byaha bafitanye na politike twavuga nk'umubero rya Muramvya General yahoze mu gisirikare cya leta General Ndayisaba aho yankiwe kuvuzwa kandi umuganga mukurikirana yari yasabye yuko yoja kuri abo muganga abishoboye kugira ngo aronke ibipimo bihuye n'indwara ibigaragara ariko rero turabona ko hari amabohero asa nayisubiye ko twavuga nk'ibohero rya Giteka kuko asigaye areka n'abanyororo baho kwitwa ngo byafitanye isano na politike bakaja kwivuza bari barabankiye twavuga abanyororo bamugajwe n'ihohoterwa bakorewe iperereza bagifatwa ubu basa n'ababaretse bakaja kugibisha ama seance ya kinesiterapi hanze y'ibohero. Ubukene bw'ifungurwa rero nabwo nyine burigaragaza cyane mu mabohero atandukanye mu gihugu ibyo biramaze iminsi bigaragara aho usanga indwi zibiri cyangwa zitatu zishobora guhera atafungurwa zibonetse mu mabohero. Kuba bateye amakenga nuko utegetsi utwara amabohero utacoba bivuga ku bijyanye niko imanza z'amasena zaciwe n'amasena zitaje mu ngiro cyane cyane iyo zihakahengwe abanyororo bakurikirana mu byaha bya politiki bibandanya byigaragaza nk'akarorero nk'uwitwa Bizimana Pierre mu ibohero rya Gitega yahejeje umunyororo mu tariki 19 z'ukwa gatanu 2020 mugabo n'ubu bagifunzwe adakurikije amategeko kandi uwitwa Niyonkuru Patrick nawe nyine yahejejwe aramenyeshwa n'urubanza tariki 12 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka mugana nawe nyine agifunzwe agafungwa nawe nyine atamateko yubahirije. Ubwishyu bw'abanyaburundi nabwo nyine burashikaragaza amabohero atandukanye mu gihugu n'aho habaye irekurwa ry'abanyororo bashize mu ngiro ibyo umukuru w'igihugu yari yemeye mu ijambo yari yashikirije igihugu gihe bahimbaza iminsi mikuru iheze umwaka.
Jean-Claude Ntiburumunsi wo mushiramwe akat Burundi. Amakuru avugwa mu gisata cindero mwigisha muri commune Nyabihanga turi mu ntara ya Mwaro arafungiwe mu gasho k'inyamiramabi cyo commune kuva kuri wa kabiri yagirizwa kwibira ibibazo abanyeshure no gutoza abavyeyi biturire. Amakuru ava mu begereye igisata cindero muri yo commune avuga ko ho bahariko haragaragezwa gufukafuka iyo dossier kubera ari umunyamugambwe wa CNDD FDD. Abavyeyi begereye kwishure yakora ko bakaba basaba nyabunako umwigisha Yohanwa vyakarorero Idonido na Josephine Johnson Hunzimana.
Umwigisha afunzwe ni Sebastien Kwizerimana yigisha kwishure shingiro rya Gasambi riri hafi y'umugwa mukuru wa komine Nyabihanga. Yagaritswe n'inyamiramabi yagirizwa kwibira ibibazo birangiza umwaka umwe mu banyeshuri bo mu muryango wiwe. Amakuru ava kuri iryo shure shingiro avuga ko umwigisha yatanze ibibazo by'ururimi rw'Igifaransa n'ibiharuro. Sebastien Kwizerimana aravuga kandi mu bunyunyizi bw'amahera aho aratoza abavyeyi abahenda ko arayo gukora umugambi ku ishure shingiro rya Gasambi agashasha mu mufuko. Ayo makuru y'ifungwa ry'uwo mwigisha aremezwa n'amasoko yacu mu ntwaro muri komine Nyabihanga. Amakuru kandi ava mu begereye gisata cindero muri iyo komine avuga ko urongoye igisata cindero muri komine yoba ariko aragerageza uko ashoboye kose ngo dosiye y'uwo mwigisha ifukwafukwe biciye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD muri iyo komine uwo mwigisha asanzwe arimwo. Bamwe mu barezi bo kuri iryo shure n'abavyeyi barereyeho bakaba basaba ko nyabuna uwo mwigisha yohanwa by'akarorero kuko yaragisibije.
Arakoze Josephine Johnson Nkuzimana.
Inzamba
Radio Inzamba makuru twateguriye arabandanya. Amakenga ni yose ku banyagihugu bafise amatongo ku mitumba yakozwe ko n'umugambi wo kubaka urugomero kuruzi kirasa muri komine Muhuta turi mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu bavuga ko bibwe amafaranga y'umuzibukiro abarongoye iyo komine iri muri iyo ntara ya Rumonge bakabadomwa ko urutoke mu rugo unyonyezi. Ni nkuru ya Pierre Gahungu.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura ngaho imuhuta atumenyesha ko imiryango irenga 200 ituruka ku mitumba 9 iri ahazo kuba kwa ugo rugomero rw'umuyaga nkuba n'ishirahamwe Kirasa Energy ari bo begwa n'icyo kibazo. Abo banyagihugu bakaba bavuga ko mu nama bagiranye n'abarongoye iryo shirahamwe Kirasa Energy hamwe n'abajejwe intwaro muri komine Muhuta babwiye ko bazoronswa umuzibukiro. Uwo muzibukiro abanyagihugu batashimye kwakira ukabungana n'ibihumbi 225 kuri R1. Iyo miryango ikaba ivuga ko itumva ingene ayo mafaranga atangwa kubiri canke gutatu kandi hagatangwa ayatangana.
Ubwo muri icyo gice urabona yuko itungisha amagambo na mbere hoho ibyo byose na dukende ko abanyagihugu nta wundi muzasa kuri leta abo turutse leta muri kimwe n'itanu abo turutse leta mu ntara ibigira amatari abo bose nta na kimwe bari kubaravugana na kimwe bose barakora kugira ngo batabareze mu nyagihugu nanoneho twenitwumva ukuntu ahera y'imizibukiro yotangwa kubiri kandi ari ahantu hamwe ugasanga bamwe barose menshi abandi barose make. Icyo ni icyo nadasira kimwe yuko habaye mu bucumi cya kabiri ni uko tutumva ukuntu amahera y'imizibukiro yatuzaga guca aho yategereza guca atari ho yaciye imizango yategereza guca ahantu hamwe ariko hari bayahaye mu minwe hari abayahereye muri koteke mu gisaza ndabona abandi makuru y'abantu bagiye muri Mwanda mba mukuru bari Mwanda. Hari n'ikindi nacyo nifunze gituma abo bategetsi muri komini na ntara bari mu gakerere ahubwo bagira yuko tegereza ko bafite n'uruhara kuko nabo nyine barafite n'amatongo nabara matari ntihavuka kuva ku miliyoni 9 n'icyo gituma dufite amakenga yuko amafaranga ashobora kuba yarariwe tugasaba yuko ubutungane bukora ababyeyi bahetse bagakurikirana icyo kibazo kugira ngo nyine abanyagihugu ntibibwe kandi bihinduze amatwi.
Iyo miryango isaba ko yatunganirizwa ikaronswa uwo muzibukiro w'ayo mafaranga yabo. bagiriza buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga hamwe na musitanteri wa komine Muhuta kuba muri ubwo bunyonyezi bw'ayo mafaranga yabo banyagihugu. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwarondeye kuri telefone abo bategetsi uko ari babiri kugira batange umuco kuvyo bagirizwa nabo banyagihugu, ariko ntitwashoboye kubaronka.
Pierre Gahungu arakenuye tukiri muri iyo ntara ya Rumonge nyene ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi vyaradugijwe mu gisagara ca Rumonge kubera ko ibarabara rihuza igisagara ca Bujumbura n'igisagara ca Rumonge rimaze indwi zibiri ryaracitse. Abanyagihugu bo mu Rumonge bavuga ko iduzwa ry'ibiciro ku bintu vyankenerwa bituma ubuzima buzimba kurusha uko vyahora. Basaba ko iryo barabara ryosanurwa imigenderanire hagati y'intara yabo n'igisagara ca Bujumbura igasubira uko vyahora. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Josine Kaze.
Abanyagihugu bo mu Rumonge baridoga ko ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi vyaduze cane mu gisagara ca Rumonge. Abadandaza bavuga ko bibagora kuboneka kubera ibarabara rya Bujumbura Rumonge ryacitse. Icupa rya Musteri nini rigugwa amafaranga 300,000, icupa rya Primus rigugwa amafaranga 200,000 mu gihe kare ryahora rigugwa amafaranga 150,000. Icupa ry'ikinyobwa ca Fanta ryahora rigugwa amafaranga 800,000. Ubu rigugwa igihumbi. Primus ntoya bita akabaju yahora rigugwa igihumbi, ubu rigugwa amafaranga 200,300. Amstel Royal yahora igugwa 200,200, ubu aho ibonetse igugwa amafaranga 200,500. Abadandaza basigura ko ivyo biciro biduzwa kuko bigoye kuboneka biturutse kuri iryo barabara ryacitse. Ibimashini vy'ishirahamwe Sojaya Satome biriko biragerageza gusubira guca inzira, ariko bikaba bitarakunda ko risubira gukora. Abiyunguruza bakoresha inzira yo mu kiyaga kugira barengane ico kibanza, ariko niyo nzira ikaba itizewe cane kuko kuwa mbere uheze ubwato bwariko bukoreshwa mu kunguruza abantu n'ibintu bwarazamye, bimwe mu bidandazwa biratwagwa. Abunguruza abantu baracabashikana aho ryacikiye bagaheza bakaja gufatira izindi modoka hakurya. Ivyo bikaba vyatumye igiciro co kwiyunguruza kigwizwa na kabiri. Kare kuva Bujumbura uja mu Rumonge wahora uriha amafaranga 700,000, ariko ubu uriha amafaranga 14,000 kandi ukabanza guca mu mazi. Ukudakora kw'iryo barabara kwatumye n'igitoro kibugwa mu gisagara ca Rumonge ku mastasiyo 9 harangwa ntana hamwe hari n'imajya esanse canke mazutu. Aho ico kidandazwa kibonetse kuri magendo uwukironka akigura amafaranga ari hagati y'500 n'800 kwiritiro. Bamwe mu baba mu gisagara ca Rumonge baratewe umuti muhagaze n'iryo barabara ryacitse, bagasaba ko ryosanurwa mu maguru masha y'ingendo za Bujumbura Rumonge canke Rumonge Bujumbura zigasubira kuba ukuri kwamye. Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge ngo ahumurize abanyagihugu arongoye anababwire ryari iryo barabara rizoba yasubiye gukora.
Josine Kaze arakenuye. Uruhusha rudasanzwe rwo kubaga ibitungwa rwahawe umuryango w'Abaisilamu mu Burundi Komibu zashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umuyobozi mukuru mushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bwa Serge Nkurunziza. Ngo icyatumye batanga urwo ruhusha ngo nuko uwo muryango w'Abaisilamu wabisabye ushimitse asaba abagize uwo muryango w'Abaisilamu gukurikiza ibisabwa byose nk'uko uwo muyobozi mukuru abishikiriza. Kurikira Serge Nkurunziza akaba umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru.
Kubera ko rero iki kiza giburiranye n'ihimbazwa ry'umunsi wo mu gushitsa umugiga wo gushingira inkingi ya gatanu y'ubwisilamu, umunsi wama uhimbazwa kuko umwaka utashe ukaba urangwa no kubaga ibitungwa. Kubera ko umuryango w'Abaisilamu mu Burundi wasabye ushimitse ko bobafasha kugira bahimbaze neza uwo munsi, leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwarabahaye ubwo ruhushya rudasanzwe bwo kwegeranya ibitungwa no kubaga hagize ibisabwa. Ibyo bisabwa ni ibi bikurikira: kwegeranya ibitungwa byatangwe ku igenekerezo rya mbere mu kakaro bikazorangira ku igenekerezo rya munani mu kakaro mwaka w'2022. Kubibaga naho ikiringo ni kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku igenekerezo rya 12 mu kakaro mwaka w'2022. Ibikogwa bijanye no kugura no kwegeranya ibitungwa mu bibanza byategekanijwe bizokogwa n'abaserukira komibu ugwego gw'intara abajejwe intwaro ugwego gw'intara n'ubuyobozi bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara. Ibitungwa byaguzwe bizoshyirwa ko ikimenyetso kugira ngo ntihabe ukwihenda. Gupima igitungwa kigihagaze canke cabazwe bizokogwa n'abakozi bajejwe gupima inyama bo mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, kandi izo nyama zitegerezwa gutekerwa mu miryango y'abayisilamu. Ibitungwa byose bizobagirwa ku macuniro azwi canke mu bindi bibanza byizwi kandi byumvikanywe ko n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara hamwe n'abajejwe intwaro. Ibitungwa bimaze kubagwa ibisigarira byazo ni kuvuga amaraso n'ibindi bitegerezwa guhambwa. Ibyo bibanza nabyo byabagiwemwo bigasukurwa neza hakoreshejwe imiti yica imigera.
Nino ngaha duce dusozera amakuru twariko turabashikiriza murakeneye mwe mwese mwamuteze abiri dushimire bagenzi baje bashoboye kuyatororokanya. Edi Claude Nazwe akaba ari jenerali ko ndabashikiriza, ndabifurije kugira ibihe byiza mu banye naho ubutaha.